This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo ryamari bashikiriza iminsi yose guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 12 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Mwaramutse cyuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro by'uyu munsi. Mu kanya gatonyi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Inyuma y'ayo makuru naho turabashikiriza ikiganiro kira kivuga ku buryo bwo kwirinda indwara hamwe no kubungabunga amagara. Ku isaha 12 naho turabashikiriza cha kiganiro cy'umuziki mukunda cyane. Reka mugenzi wacu atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, ne Eugenia Mukankusa basuhuza nige ubagezaho amakuru. Presidence ya Amerika irifuza gukorana n'ibihugu by'inshuti byo mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo ifashe guhagarika urugomo ruri hagati ya Isiraeli n'Abanyepalestina. Umuvugizi wa Presidence George Ernest yejo kwa gatanu yavuze ko Amerika ifite ibihugu by'inshuti izafatanya nabyo. Ernest yamaganye ibyo bitero bya rokete kuri Isiraeli hejo kwa gatanu bituruka muri Libani. Yongeye kwemeza ko Isiraeli ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, ari nako asaba impande zose kurinda umutekano w'abasivili no kugarura umutuzo. Ibiganiro hagati ya sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry n'abakandida babiri perezida ba Afghanistan birakomeje i Kabul kuri wa gatandatu. Ibyo biganiro byatangiye ejo bigamije guhosha umwuka mubi wabaye nyuma y'itora havugwa inyerezwa ry'amajwi mu gihugu. Bwana Kerry yabonanye ejo kwa gatanu n'umukandida uri imbere mu majwi Ashraf Ghani n'uwo bahanganye Abdullah. Bombi bavuga ko batsinze icyiciro cya kabiri cy'itora cyo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu itora ryo gusimbura perezida ucyuye igihe Hamid Karzai. Mu nama y'ejo kwa gatanu Bwana Kerry yasabye kwihangana. Ejo kandi ONU yashyize ahagaragara umugambi wo kugenzura amajwi mu byumweru biri imbere. Muri Iraq bombe yatezwe mu modoka mu mujyi wa Kirkuk uri mu maboko y'abakurde mu majyaruguru y'igihugu, yahitanye abantu batari munsi ya 25 ikomeretsa abandi nkabo. Abapfuye barimo abasivili n'abasoda b'abakurde bari kuri bariyeri. Icyo gisasu cyamenaguye amadirishya y'inzu yari hafi aho, ariko ntawavuze ko ari we wari inyuma y'icyo gitero. Umuministri w'ingabo muri Ukraine avuga ko igitero cya rokete cyabitandukanije bashyikiye Burusiya mu burasirazuba bwa Ukraine hejo kwa gatanu cyahitanye abantu 19 gikomeretsa abandi 93. Abarwanya ubutegetsi bibasiye umudugudu wa Zelenopire mu ntara ya Luhansk hafi y'umupaka w'Uburusiya. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rigereranya ko abantu barenga 77,000 bazahunga Sudani y'Epfo mbere y'impera z'uyu mwaka. Uyu mubare ukubye inshuro zirenga ebyiri uwo HCR yavugaga ubu hashize ukwezi. Iryo shami rya ONU rivuga ko rishaka $650,000,000 z'amadolari yo gufasha izo mpunzi. Ayo akaba aruta kure ayo HCR yasabaga $370,000,000 z'amadolari y'imfashanyo. Ivuga ko Ethiopia ariyo irimo kubona impunzi nyinshi zinjira mu gihugu kuva muri amezi ashize hambuka impunzi 1,000 ku munsi. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi ryita ku buzima w'emezi mbabarire rivuga ko icyorezo cya Ebola mu burengerazuba bwa Afurika cyahagaze ku buryo bugaragara muri Guinea, ariko ko gikomeje gukaza umurego muri Liberia na Sierra Leone. Raporo ya OMS yashyize ahagaragara ejo kwa gatanu ivuga ko muri Liberia habonetse abantu 11 bashya banduye iyo ndwara, bane muri bo bakaba bamaze gupfa. Muri Sierra Leone ivugwamo 32 banduye bwa mbere na 15 bishwe n'iyo ndwara. Muri Guinea ho umuntu umwe rukumbi niwe wanduye Ebola mu minsi 7 ishize. Babiri nibo bapfuye muri iki cyumweru muri abo banduye indwara ya Ebola mbere.
U Urakoze mugenzi wacu uhejeje kudushikiriza ayo makuru. Tubibutse kandi ko muri ko mwumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye, ubu ni wa mwanya w'ikiganiro cyahariwe urwaruka Kira kivuga ku buryo bwo kwirinda indwara hamwe no kubungabunga amagara.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Kirabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ugufungura bikwiye bifasha umubiri uri ku miti ipfaza sida. Kwigwanira gusumba no kurinda iyo miti bitagoranye. Ishiramwe mpuzamakungu ONUSIDA ryamenyesheje haraheze imyaka ibiri ko abari ku miti ipfuvahaza sida bagera ku miliyoni zirenga icyenda mu karere k'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Inkuru dukura mu buvuzi zitumenyesha ko mu gihe umuntu ari ku miti ipfuvahaza umugera wa sida akenera imfungurwa zifite ibyunyunyu nka zinc, vitamine A, B, C, B12, calcium, selenium hamwe na phosphate. Yokongerera kandi umuryango ntangangufu w'ibyo yarasanzwe afungura ku rugero rw'amakalori 400 ku munsi usanga mu nyama, amafi, amata, mu biharage, ibiraya, ibitoke, umuceri, isoja, imboga, ibyamwa kugira ngo agumane ingoga. Ariko rero ubukene buri mu miryango buguma ari intambamyi zo kwama baronse izo ngaburo ku rugero ruhagije. Ishyirahamwe PAM yitaho ibifungurwa ku isi riraho ifashanyo y'ifungurwa abantu bagera ku miliyoni 3 bari ku miti ipfuvahaza umugera wa sida mu bihugu 33 bya Afrika. Naho biri uko gushika mu mwaka w'2012 ishyirahamwe ONUSIDA ryaharura abagera ku bice 40% by'abanyafurika baheba gufata imiti ipfuvahaza umugera wa sida ku kubura ibyo bafungura bihagije. Ukwihatira gufungura niyo ngendo abo iyo miti itera akayabagu gake bofata. Ukaba nkako abadafungura bikwiye kandi basanzwe ku miti ipfuvahaza umugera wa sida bageramirwa n'urupfu inshuro hagati ya 2 na 6 ugereranije n'abafungura ibikwiye nk'uko ONUSIDA ibimenyesha. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi kidushikana mu ntara ya Karusi aho turabira hamwe ibyerekeye ugufungura bikwiye no kuguma ku miti ipfuvahaza umugera wa sida. Kuri miko muri kumwe na Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyikira. Mu kiganiro nyezina tega matwi ivyiyumviro bitandukanye by'ugwaruka rwo muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi. Mugenzanje ara ivira nkunda rubaza ati two kwitunganya gute mu byo dufungura kugira ngo tugume ku miti ipfuvahaza umugera wa sida. Ngizi nyishu bamuha
barashobora kwitunganya mu gusabikanya ibyo bafise.
Yoshobora gufungura ifunguka ndema mubiri ntanga guvu nasanganya ngaburo.
Arashobora kuja nko mu mashyirahamwe ahurikiyemo abandi kugira bashobore kumufasha.
Bakaza barafungura ku munsi ku munsi.
Akihambirira cyane cyane ku mboga no ku vyamwa.
Bo kwegera abantu babaganga bababijejwe bakababaza ukuntu bimeze.
Naho yoba atunze agatungwa gatoya akagakurikirana kugira arabe yuko ko mufasha mu kurondera amahera.
Leta nayo nyene yogumanye n'inzira irabakubitira ko nyene bukebu
byo bafise bo biziganya mu kujana mu mashyirahamwe bakaba bakorera hamwe n'abandi.
Ino mucara duteka uko tubonye turavoyogora muga warose umuntu akwigisha neza ingene ivyo ufise ubitegura usanga ari njya zimeze neza gose.
Ingwara ingwara z'ivyuririzi nk'igitunu ugukama maraso n'izindi zirakarira uri ku miti fufaza umugera wa sida iya dafungura bihagije twasanze ko ugutegurana isuku ibifungurwa by'abari ku miti fufaza umugera wa sida bibarinda ingwara z'ugucibwamwo ukuja hamwe kwabo bibatuma kugabanya ubukene bw'ibyo bafungura mu gihugu cha Liberia umugwi Grow to Feed Fish Farm wabari ku miti ipufahaza watumye bashobora kuronka umwimbo w'amafi amajana 200 ku mwaka ibyo byarafashije n'imiburiburi abagera ku 200,000 kwimara ubukene cyo kimwe n'imijyango yabo kugira ngo twumve neza ibijanye no gufungura bikwiye hamwe no kuguma ku miti ipufahaza umugera wa sida tega matwi itohoza mugenzanje ala ivira nkunda yagiriye muri komine bugenyuzi iri mu ntara ya Karusi ala ivi jambo ni gwao
ukudafungura bikwiye gutuma abato nabisumbuye bagendana umugira wa sida bo mu ntara ya Karusi badafata imiti kupfufahaza uko bitegerejwe Beatrice Haragirimana aba kugacimbira itambi zone rugazi muri komine bugenyuzi yemeza ko adahaze ayifata rimwe ku munsi ifungurwa zimwe zimwe ntizoroshe kuronka ku miryango yugarijwe n'ubukene akarorero ni karita ngenze buhoro wo kumutumba kigufi atugira ko imboga n'ivyamwa yahanuwe n'abaganga atavyo yama yaronse ivyo rero bituma yamana ingorane z'ugukama maraso nkuko uyu mukenyezi w'imyaka 32 yongerako akatari gake ugenda n'umugira wa sida ari ku miti arabwirirwa twumvirize Ruvakuse Yohani aba ku mutumba maramvya
ubu kuva mu gitondo ubu no vuka patana kimudafu ubu naje no gutora imiti naho mfise ibiro 72 nasanze mfise ibiro 69 kubera ifungurwa nke
ibintu biruko mu gihe ugushirwa ku ntonde z'abaronswe ifungurwa gufatira ku ngingo nkuko twabitohoje hisungwa ko ugendana iyo ngwara aba yatanguye imiti mu mwaka w'2012 akaba ntaho nikora umujyango umwe uronswa ibiro vy'ibigori biri hagati ya 40 na 50 nibiro 8 vy'ibiharage vyongeye amavuta isukari nifu yubuyi nibisigara inyuma uko amezi 3 aheze nkuko vyemezwa na Nkengo Burundi Jacqueline ari ku miti gupfufahaza umugira wa sida iki hagifungurwa ritera ibibazo binyuranye twumvirize Anselme Shimirimana arongoye igisata cyo gushigikira abagendana umugira wa sida ku bitaro bikuru vya leta vyibuhiga
ko nabyo tego turabaho onye nibike cyane bose ugasanga ntibashikiriye bose bamwe baridoga ngo turabahebye
Ishira hamwe World Vision rikorera mu ntara ya Karusi riratanga inyigisho zijanye no gufungura neza ku bagendana umugira wa sida Jacqueline Nkengo Burundi aba ku mutumba wa Bugenyuzi ayagako izo yahawe zamutahuje imigu yifungurwa n'integuro yazo ukwisununura kukubaho kw'imijyango kuva ku mutahe iryo shira hamwe ritanga ibihumbi 12 vyahawe karita ngenze buhoro aba muri komine Nyabikere vyamufashije kudandaza intore ni tomate ukwigwana ko mu bijanye no gufungura burikizi ukuronswa igitungwa ningira kamaro mu kugwiza umwimbu ku mijyango y'abari ku miti karita ngenze buhoro ari mu baronkejwe impene nishira hamwe World Vision aratuyagira
ce gitungwa ndagisasira ngaheza rero umwavu nsogoroye ngatabira indimiro umwimbu uza wose
mu gihe uburimyi butoshigikirwa inzara irashobora kwiha inkumbi mu mijyango y'abagendana umugira wa sida isiguro n'uruzuba rwatse rwatumye uburimyi bwo mu mpeshi ataco buvamwo muri ako karere ka Karusi ukutaronka ifungurwa gutuma ubugendana umugira wa sida ahagari ku muti Nkengo Burundi Jacqueline aba ku mutumba bugenyuzi komine bugenyuzi aratubwira uko bimugendera
ndenaza kubesha je cyukuri ntarose je mvugisha ukuri ndabise abari ngorane
ukuronsa ifungurwa abagendana umugira wa sida atakuraba nkunzi nakamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonya nganda sida
rw'abaganga n'intangere mu kumenya imvo zituma abari ku miti fufaza bayihagarika byongeye inyigisho zerekeye iby'ingaburo zoje mu mpanuro babatekerera ukwitanaho kw'abari ku miti ifufaza umugera wa sida kotera intege abayiriko mu kwitwararika gufungura neza imigwi y'abantu 33 bari ku miti yashinzwe n'ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF mu karere ka Western Cape muri Afrika y'Epfo yarafashije mu gusuzumana hagati yabo ivyo byatumye ibice 97% by'abari muri iyo migwi babandanye bafata imiti neza kugira ngo twumve neza ibijyanye no gufungura bikwiye hamwe no kuguma ku miti ipfufaza umugera wa sida tega amatwi ikiyago twagiraniye n'urongoye urunani rw'abagendana umugera wa sida RPP plus mu ntara ya Karusi Deo Ndayisenga aganira na mugenzanje Ala Ivirankunda
Deo Ndayisenga ndabaramukije
mwiriwe neza cyane
ibijanye no gushigikira abagendana umugira wa sida ibijanye no kuronka ifungurwa byifashe gute kubari ku miti igupfufahaza umugira wa sida
turakorana cyane n'abagira neza bakorera muri intara yacu ya Karusi umugambi twakorana na FCI kwaraba abababaye hari abasanzwe bafungurirwa na komite ijeje kugwanya kiza hanyuma na sida kuwe ku gihugu CNRS
nta kandi kigoro mugira kuronka ifungurwa
turabigisha tukabahimira kugira ngo bagire tujya turima two mu kigo baronke icyo bafasha bariko barafata iyo miti
nko mu gihe imijyango y'abagendana mu giro wa sida itofashwa murabona yuko byo bari kibazo gikomeye na cyane cyane kuri abo baza baratanguye imiti
no kuvuga yuko twosanga atacu turiko turarokora twebwe ku ruharaguru nani tugambi duto duto kaca tubereka ingene igikorwa bokora cyo tuma baronka utuntu baza barafungura no kugira ngo ntagire umuntu aciki inkokora gufata iyo miti kuko musabe muzi yuko iyo utirimutse ukareka no kufata usubira hasi gose
burimyi busa nuko butagenze neza muri intara kanabona ko ari ikibazo gikomeye
koko tuca tugirageza ingufu zose kugira ngo niba uyu atasaruye ufise duke azora ukuntu atuze turafashanya nuko abagira neza bogira umutima wo kugira ngo abantu bagarukigwe babuze ico bafungura n'ukuri nta buzima baba bafise
ndabakengurukiye
urakoze cyane
Imagine ivyo biganira dushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo gavuga gati sidangiyo Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijyanye no gufungura bikwiye hamwe no kuguma ku miti ifufaza umugera wa sida. Waruka nimutangwe kumi hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa inyishu muhawe na muganga Anita Munyana. Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
None nk'umuntu abasanzwe akenye ukacuza umwegesha ukuntu yotegura imfungurwa utazimuhaye
mwezi uko imnguvu atahanda zikura atari mu mfungurwa muri utwo duke afise akagerageza agafungura neza kugira aronka amagara meza
mbaza ndakwishura
mbega umuntu agendana umugera wa sida ni vyiza ko yobandanye iyo miti atarosizo mfungurwa
imiti arayibishishikara ku munsi ku munsi kuri yasanye ne basezeranye na muganga wiwe nta wundi muntu amuhagarikira umuti ugufufaza atari umuganga wiwe amukurikirana
mbaza ndakwishura
mu bitabo biboneka ko huboneka n'ibitabo bivuga neza ibijanye n'uko kuntu abagendana mu gira wa sida bofungura kugira ngo bagume ku miti
basho kubigisha kuvyerekeye gufata umuti neza ibipimo no kuvyerekeye gufungura neza rero nibaza ko ari ikintu cyo gukosora kugira mu misi iri imbere ibitabo bizosohoka hazojemo igice kerekeye ifungurwa
mbaza ndakwishura
umunyeshure ari mu buraro yoshobora kuguma abandanye iyo miti gute ashobora nko gufungurira amasaha atamworohereza
umuganga mukurikirana aramenya ubuzima bayemwe bareza bakafatira hamwe amasaha yo morohereza gufata imiti neza adasivye mbere ataco yononye mu buzima bw'umunyeshure bwiye
Rugamba rwa maki nkayanje
Waruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abayinsiguro z'ibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
baza ndakwishura
kubera usanga ayinywa ari nka myinshi ikamugirira ingaruka mbi nko mu mubiri wiwe niyicwa n'uwo mugera kicwa niyo miti
igishobora kumumerera nabi nukuri cha fungura akagwara zangwara zo gufungura nabi ariko muri rusangi naha aba ibiri itatu ine ntaciza kumwicira mu buzima
mbaza ndakwishura
umuntu agenda numugera wa sida niko beriki mutatubwiye yuko ashobora no kunywa ibinyobwa te nk'ivyo ari byo byose
basanze isukari ari nyinshi baramwigisha kwirinda kujya ibintu birimo isukari bisosa basanze harimo ibintu by'umutima canke by'igitigo bazomubuza kujya ibintu birimo amavuta menshi kunywa inzoga zikaze ibyo byose muri rusangi bijanye n'umuntu wese umuganga yakiriye akamutekerera impanuro
mbaza ndakwishura
gute umuntu agenda numugera wa sida yoshora kuziganya ifungurwa ziwe naho yoba adafise amahera
uramugerageza ukamumvisha ukuntu yogerageza muri utwo duke twiwe akaronka cashira munda bidakunze naho nimubuze kunumuti nejo numunsi
mbaza ndakwishura
niko ke bavuga ko umuntu agenda numugera wa sida ashobora kwitunganya mu by'ifungurwa
niho ugerageza kumva kunabayeho kugira umumvishe yuko naho yonwa akarauri gato kamata yoshira ibiko bibiri by'ibiharage munda akaba ari haheza kubifungura ningaho rero mugwayi umumvisha kwitwararika kwa mafisa kantu gato ashira munda imbere y'ukunwa
rugamba rwa maki nkayanje
Ikiganiro nikira n'ubunyeneye muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo
baza ndakwishura
mbega umukobwa canke umuhungu bagenda n'umugera wa sida bose bafata imfungurwa ziri ku rugero rumwe iyo bari ku miti yo gupfufahata
bose n'abagwayi ubafata kumwe washo gusanga hari ushobora kuba keneye byinshi kuko ubona ku biro byo ari bikeya hari ushobora gusanga ari munini cyane umbwiye ati hago gabanya kuko bishobora gusinzikariza amagara yawe umugwayi umufata uko umubonye imbere yawe uravye n'ibipimo afise nturaba yuko ari umuhungu canke umukobwa
mbaza ndakwishura
none ari nk'umwana gwawe umugera wa sida hakaba hariho n'ubukuze awugwaye bose bashobora gufata imiti ingana
nk'umwana afise ibiro 10 inafata imiti gufufaza nk'umwana afise ibiro 20 ari ibiro umwana abigeze ko bamufata nk'umuntu akuze no kuvuga ibiro 35 ikinini aza gufata ni nk'icyo umuntu akuze
mbaza ndakwishura
iyo bavuze ngo ubugwayi mugera wa sida yitunganye mu bijanye n'uburimyi byo mufashiki muri iyo ngwara yiyo
umuhu mugambi agaheza agatera ico gitegwa umva yuko abyungukamwo kabiri aronka ibya fungura n'ibya ashora ashoye aronka udufaranga udufaranga tumutuma ashobora kugura ibindi bintu bimutuma afungura neza
mbaza ndakwishura
ni kubera iki none bahimiriza umuntu agwaye umugera wa sida kuja mu mashyirahamwe
bamuhimiriza kwegera ahantu hose bakurikirana abantu bagenda n'umugera wa sida aho hashobora kuba ku bitaro hashobora kuba mu ivuriro canke amashyirahamwe atandukanye yitaho gukurikirana abantu bagenda n'umugera wa sida
Koze muganga Anita Munyana kwizo nyishu ahai gwaruka. N'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati sida ngiyo. jambo abanywanyi bacu Jean d'amour w'ibwambarangwe mu ntara ya Kirundo abazati ni kuki umuntu akama maraso arongera ati jewe fise iyo ngorane yo gukama maraso kandi nta mucanwa numva reka nta nubwo numva ko ngwaye none ni ihe nama mwungira urakoze uganganya kamunyana mu minyisha
Asho kuwa alikumbu ingwara, akarutkotanga, ingwara malaria, chane akagwara ingwara, aho amaraso akene mumubiri, umununayaro onge kumbu ingwara. Lero ikinuno guhanura, haba ganga bano nosoye, vyerekeye hingu kwa nyamaraso mumubiri, vyerekeye araba suda umubiri, nibono guhanura kwegera, gira uwayagi.
Ganga Anita Munyana turabashimiye kwizo nyishu muhaye munywanyi wacu ariko reka mubandanye mwishura uno munywanyi wacu gira kabiri ari we Tantine Alice atubwira ati narumvise ikiganiro cyavuga ibijyanye n'ingene two kwifata mu gihe dufise imyitwarire ko myinshi mu kazi arongera akabaza ati igihe biva ku mukoresha aturubika abakozi boca babigenza gute murakoze
abakoresha baturubika abakozi barabaho rero umukozi nawe ico no muhanura nuko yogerageza agakora ibimusabwa mu kazi ka misi yose kiwe ari mu gutanga icegeranyo y'ibikorwa yakoze ibyo bamusaba akabikora neza hama akirinda amajambo yoshira imbere kuruha mu mutwe ari kugira umwimenyerezo rimwe mu misi ibiri ibyo mitwara ariko mu kazi ntayishire ku mutima ngweze musindikariza amagara yiwe
Shimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko banyuzwe n'inyisha umuganga Anita Munyana yabahaye nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho kwaruka rutanga isiguro ku myibutsi y'abasokuru uno munsi uvuguti ishiga rimwe ntiryarika bikubwiye iki
bikubwiye iki
kuvuga yuko atamuntu ashobora kwigira umugambi ashobora kwigira inama rumwe
Nikubwiye iki?
Iyo ni uteze kwishiga rimwe nibisha. Mugo uteze ku mashiga 3 bica bisha neza.
Nikubwiye iki?
Abasha kuvuga ko twoje hamwe tugashigikirana. Rico umwe yumvise akakibwira abandi bagenze kugira inkuru igende neza hagati yawe.
Nikubwiye iki?
Urumva mu buzima bwa misi yose umuntu arakeneye uwundi kumviriza impanuro z'abandi bantu mu buzima bwa misi yose zame bigenda neza.
Arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe ndashimiye Ala Ivirankunda yafashije mu gutororokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongo yakongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise icyo mushikiriza cyangwa mubaza byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mu byandiki mu jambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 71 22 86 32 cyangwa kuri 76 94 60 60. Diane Ndonse mwari kumwe kuri mikro ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza naho gutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Iri ni ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni isaha 12 zo mu gitondo, ni ca gihe rero cyo kubashikiriza ganiro cy'umuziki mukunda cyane.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi tubaza ko mwese mwaramutse amahoro kandi ku bakunzi b'umupira w'amaguru ko muri ko muraryoherwa n'inkino z'igikombe cy'isi yose kiriko kibera muri Brazil. Urumwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ubutumwa dutanguriye ko nubwo witwa mbarubukeye anezerezwa no kuramusa inshuti n'abagenza basabira indirimbo ya Koffi Olomide yitwa Andrada. Iyo ndirimbo ayisabiye kandi abo bakorana kandi ngo ishimishe n'abamenyesha makuru ba Radio Ijwi rya Amerika cyane cyane uriko ashikiriza ubu butumwa tukaba tugushimiye yari mbarubukeye.
Na mpozo biso na moite na butu pete
avenir eza domena nzambe kombo nange salimine tutu roba isepola suka mbundo kuntere najipikitenge ekabe ya tenzo
mukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubundi yatwandikiye ni Ndikubwimana Jean-Marie Vianney.
Nitwa Ndikubwimana Jean-Marie Vianney, ndacuza abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika. Nifuza indirimbo ya Saint Paul yitwa Tampera cyashimishe abana bo mu rugo cyane cyane Kimwe, Bere, Kishimana Tseri, Théophile na Théogène, nkunda cyane bita amasengesho, ndabatuye ngo bagereho. Murakoze.
Murakoze.
Namwe.
Ngiyi ndirimbo Temperature ya Sean Paul wasavye.
The girl them killer chick. Thunderball, some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Thunderball say, well, I'm on the way the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. Papa, you can be the mom. Oh, oh. Because the girl them broke out on the floor from your door and a workplace performer. From your door and a man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, no, no green banana. But down in Jamaica, we give it to your heart like a sauna. Well, I'm on the way the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. You can be the mom. Oh oh. Pump exposed and girl, you got the test out. But you know we are sad, cause girl, you're impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for making this stress out. Me have a flat to become a God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, I'm on the way the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I papa, you can be the mom. Oh oh, girl, love some crazy. Now this street drop it and a Bridget and flavor show. Oh oh, time for we make baby now. So stop boy like you, I get shady, yo. Oh oh, woman, don't play me now, cause I'm a fritz and fat, not greedy, yo. Oh oh, my loving is the way to go. My loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature.
perfect shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh, when they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love all your fitting and your blouse and your fatting and your jeans, I'm a wide discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Calling all wild out squadron, come report to duty. Sexy ladies with the beauty, come shake that booty. Yeah, yeah, girl. Get hype out, girl, they enough, give me one for the night, yo. DJ keep the mix them tight, yo. NSC and Red Bull make me get psycho. Dirty dancing, cause we don't polite, yo. Feel it amongst them, and left on me right, yo. Make the girls get high like a kite, yo. One thing me want you to right now. Girl, move, what you waiting for? Pop is the tent on a fat girl, on the dance floor. Do you think, cause you know you're secure? Girl, just rock out, cause you're hard to the core, yo. Move, what you waiting for? Pop is the tent on a fat girl, on the dance floor. Do you think, cause you know you're secure? Girl, just rock out, cause you're hard to the core, yo. Break up, break
up. Radio ijwi ry'Amerika I Washington DC ubundi butumwa n'ubwa Papa Fisi.
Nitwa Papa Fisi ba muri Congo Brazzaville mu mboka bita ngo Carrefour. Nejejwe no gusuza inshuti n'abavandimwe cyane cyane mbanje kuri mwebwe banyamakuru bijwi ry'Amerika nabashuje cyane. Abashaka gusuhuza abavandimwe banje tubana hano muri ngo Carrefour nibagiwe n'umudamu wanje uba muri Congo Brazzaville w'umukongoreze witwa Mampuya Ridirosiene. Abasuhuza Papa Mapasa uzwi ku izina Kamufozi, ndasuhuza Sahabu, ndasuhuza Asia, ndasuhuza inshuti n'abagenzi bose dukorana imikara hano muri ngo Carrefour, ndasuhuza n'abandi bose baba banyumva inshuti zanjye zose ziba muri Congo Brazzaville, cyane cyane impunzi twaruhanye tugendana muri riya shyamba. Nkaba nsuhuza n'abavandimwe banjye baba banzi kw'iri zina basigaye mu Rwanda. Ubwo rwose nkaba nifuje ko twakwishimana n'indirimbo ya Theogene, ya Theogene bita Icyifuzo. Ubwo rero nkaba ndangije rwose mbasuhuza cyane, mbifuriza amahoro n'amahirwe, cyane cyane mwebwe abo ku ijwi ry'Amerika. Imana ibongere imigisha. Akaba ari njyewe Papa Fisi uba muri Congo Brazzaville, aho mu mboka bita ngo Carrefour.
Urakoze. Iyo ndirimbo uravuze Icyifuzo, uvuze ngo yaririmbwe na Theogene, wowe uzirinda izina?
Uwiringira Imana Theogene.
Ngiyi ndirimbo Ntawe Bitabera yacuraranzwe na Theogene Uwiringiye Imana wasabye.
yegobiprod.com.
Yego,
Bipod.com.
Ah, we be talking.
www.ipod.com.
Muri kumukurikirana ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mugabe Gilbert Angelo nawe nyene raduteye akamo.
Nitwa Mugabe Angelo Gilbert ndi muhanga ndasuza famiye yange ya Uganda no bita Kibare ndasuza abana twiganye promotion 2010 rukoma harimo kana kuze Valens Egide Kennedy nabandi bose bari mu makaminuza atandukanye mu Rwanda. Ndasuza n'abantu twigana i Muhanga muri Vastal College harimo Claude Cyiza na Christos Violette na Sylvie n'abandi bose twigana. Ndasuza na n'indi famiye yagiri ku Rusumo harimo Emeha n'abandi bose banzi. Ndasaba indirimbo bita All of Me na John Legend ibashimisha.
Urakoze Angelo, ngiyi indirimbo All of Me ya John Legend wasabye.
Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head imperfections, give
all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me. And you give me all of you.
Ikiganiro cy'umuziki kirabandanya kuri Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Noel Ntegereje Izuka aba muri district ya Nyagatare mu buseruko bw'u Rwanda ashaka tumufashe kuramutsa inshuti ziwe badaherukana ni yibizi Shema Victor abi Nairobi aba yizera opportunity aba muri Madagascar. Hagenimana Pangras aba mu gihugu cy'Ubuhindi Muhirwa Olivier aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi hose Emmanuel abi Kampala na Noela aba muri Zambia. Abamenyesha ko araho akomeye kandi abifuriza ibihe byiza abasabye indirimbo Remember Me yacoraranzwe na Lucky Dube yari Noel Ntegereje Izuka. Utubabarire ntidushoboye kuyikurongera yamara tuguhitemo iyindi ndirimbo yiwe yitwa We Love It. Tubaza ko iza kugushimisha.